Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri interineti ni kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza zambukiranya imipaka n'iziterabwoba rwasoje urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina nabo bareganwa 20. Umwanzuro uzafatwa mu kwezi gutaha. Rusesabagina wikuye mu rubanza yaba agifite amahirwe yo kongera kuburana.
Yagaragaza imbogamizi yahuye nazo zatumye ava mu rubanza yuko yumvaga adashobora guhabwa ubutabera bukwiye. Igihe urukiko rw'ubujurire kandi rwo ruzagira umwanzuro rufataho.
Uwo ni Maitre Gatera Gashabana wunganira Paul Rusesabagina. Ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko abatalibani bigaruriye uturere twinshi muri Afghanistan. Muri Madagascar, abantu batari bake batawe muri yombi bashinjwa kuba baracuze umugambi wo kwica Perezida Andry Rajoelina. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatagira akazi basaba gufashwa bariyongereye. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro bikuru bya gisirikari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko abatalibani bigaruriye uturere twinshi muri Afghanistan. Ni inkuru mugezweho na Diane Ninahazwe.
Umukuru w'ingabo zose za Amerika General Mark Milley yavuze ko ama district agenzurwa n'abatalibani gushika ino saha ari 212. Ni ukuvuga ko igice cya Afghanistan ubu kiri mu minwe y'abatalibani. Ku ntara 34 bamaze kwigarurira 17 nk'uko Pentagon ibandanya ibisigura. General Mark Milley mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yadurduriye ko avuga ko amezi ari imbere ari ikizamini canke ikigeragezo kidasanzwe ku ndongozi za Afghanistan. Yagize ati igice kinini c'igihugu carafashwe. Mark Milley mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka yari yabwiye abashingamateka ba Amerika ko abatalibani bigaruriye district 81 bisigura ko kuva ico gihe ibice bigaruriye vyigwije hafi na gatatu. Gusa uyo mutegetsi yasiguriye amenyeshamakuru ko kwemeza ivyo abatalibani bavuga ko abasirikare ba Afghanistan banesheje muri urwo rugamba vyoba ari amakosa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye ko abatalibani bariko bigarurira Afghanistan kuri uyo muvuduko inyuma y'amezi 2.5 abasirikare mvamakungu barimo aba Amerika bari basigaye muri Afghanistan batanguye gutahukanwa. Abategetsi ba Amerika barimo President Joe Biden bari bavuze ko amahirwe y'uko abatalibani bokwifatira uburere bumwe bumwe ari make cyane.
Imibare y'abatagira akazi basaba gufashwa inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarazamutse. Inkuru nayo mugezweho na Diane Ninahazwe.
Ubushikiranganje burabi vy'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko mu ndwi iheze abasavye gufashwa bagera ku 419,000. Biyongereye ko 551 ugeranije n'abari basavye ubufasha mu ndwi yatanguriye iyaheze. Naho biruko ibitigiri biri hasi ugeranije nuko vyari bimeze mu mezi 16 aheze ikiza ca virus ya corona kicaduka. Muri rusangi abanyagihugu badafise ubuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bushikiranganji bivuga ko baharugwa mu 9,500,000. Ubwo bushikiranganji bubandanya ariko bwibutsa ko hari ubuzi bugera ku 9,200,000 buriko buraboneka. Ariko ikibazo kikaba ko abo badakora badashoboye gukora ubwo buzi bwose buhari. Icizere kihari kikaba ari uko za Leta zitandukanye zibandanya kuvanaho ingingo zari zarafashwe mu ntumbero yo gukinga ikiza ca virus ya corona.
Polisi yo muri Nigeria yafunze abantu 225 barimo abakekwaho ibikorwa by'ubushimusi, amabandi yitwaje intwaro n'abandi bahungabanya umutekano muri Leta ya Kano iherereye mu majyaruguru y'igihugu. Inkuru ya Timu Ishimwe.
Umuyobozi wungirije wa polisi muri leta ya Kano iherereye mu majyaruguru ya Nigeria yatangaje ibyo nyuma y'iminsi ibiri ubwo bushimusi bubaye. Mu itangazo Abdullahi Haruna Nakiyawa yavuze ko mu bakekwaho ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi harimo amabandi 21 yibakoresheje intwaro, 7 bakora ibikorwa by'ubushimusi, insoresore 140 zikora ibikorwa by'urugomo, abacuruza ibiyobyabwenge n'abandi. Muri iryo tangazo Kiyawa yakomeje asobanura ko umwe muri abashimusi witwa Adoshwa Ibu yahamagaye akoresheje telefone umuturage wo mu gace Kaduaga amusaba amafaranga agera kuri 2,000,000 y'amanayira akoreshwa muri Nigeria, ni ukuvuga hafi 500,000 by'amadolari ya Amerika. Yamubwiye ko natayatanga hari ingaruka z'uko ashimutwa. Nyuma yaho polisi ariko imenye aya makuru yahise yohereza itsinda ry'abapolisi guta muri yombi Adoshwa Ibu.
Diane inahazwe yatujyana noneho muri Madagascar, aho abantu batari bake batawe muri yombi bashinjwa kuba barashakaga kwica perezida Andry Rajoelina.
Sentare nkuru ya Madagascar yavuze ko ariyo yaburijemo umugambi wo kugandagura perezida Andry Rajoelina. Mu bahagaritswe bagirizwa guhakwa gukora iryo bara hakaba harimwo abakomoka muri ico gihugu n'abanyamahanga barimwo abafaransa 2. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ryavuze ko umushingwamanza mukuru w'igihugu ejo kuwa gatatu mu ijoro yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyemezo bafise vyerekana ko mu bari kugandagurwa harimo n'abandi bategetsi bakomeye b'ico gihugu. Ntiyigeze ariko avuga ubwoko bw'ivyo vyemezo, amazina y'abandi bari kugandagurwa, igitigiri c'abahagaritswe n'ingene bahagaritswe. Yemeye yamara ko umuco uzotangwa amatohoza amaze guhera. Ikinyamakuru citwa Taratra cegukira ubushikiranganje bwo guhanahana amakuru muri Madagascar naco cavuze ko abafaransa batawe muri yompi arabakukuruke mu gisirikare. Mu kwezi guheze aha tuributsa ko ibiro bikuru vya gisirikare navyo vyari vyavuze ko vyaburijemwo umugambi wo kugandagura umunyamabanga mukuru wavyo asanzwe ari na somambike wa president Andry Rajoelina.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS ryavuze ko virusi ya corona ishobora gutera ibibazo byo mu mutwe bishobora kumara igihe kirekire. Mu gihe impuguke n'abayobozi basabye kwashyirwaho ingamba zafasha abantu kugabanya guhangayikishwa n'iyo virusi. Timu Ishimwe abahiye inkuru.
Mu gutangira inama y'iminsi 2 ihuriwemo n'abaminisitiri b'ubuzima bo mu bihugu 12 ibera Athens mu Bugiriki, abayobozi ba OMS batangaje ko ingaruka za virusi ya corona zishobora kugera kuri buri wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Zimwe mu mpamvu zagarutsweho n'abayobozi ni uko ibibazo bishobora guterwa ahanini no guhangayikishwa no kwandura iyi virusi, ibibazo byo mu mutwe bishobora guterwa no guhora abantu bigunze kandi bitaza abandi. Ikindi hakazeramo n'ibibazo byo guhangayika kubera kubura utuzi, kutagira amafaranga yo gukoresha mu byo umuntu akenera no kudasabana. Abayobozi ba OMS bumvikanishije kandi ko ingaruka zatewe n'iki cyorezo zishobora kuzaba iz'igihe kirekire. Umuyobozi w'iri shami rya OMS ku mugabane w'Uburayi, Hans Krug, yavuze ko ibibazo byo mu mutwe byafatwa nk'ikibazo cy'ibanze ku burenganzira bwa muntu, aho yumvikanishije ashimangira ko iyi virusi yagize ingaruka zikomeye ku buzima ndetse yahungabanije isi yose. OMS yasabye ko serivisi zo mu nzego z'ubuzima zakwitabwaho cyane, hakanozwa n'uburyo bwo kwivuza hakoreshejwe ikoranabuhanga.
Barakoze bagenzi bacu Diana inahazwe na timu Ishimwe batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhereye mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruranisha imanza zambukiranya imipaka n'iziterabwoba rwasoje urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina n'abo bareganwa 20. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi abayinkorera mbuye.
Usibye Paul Rusesabagina wivanye mu rubanza buranisha ari gitangira mu baregwa bandi hari bamwe bagaragaje kwemera ibyaha ndetse bagasaba imbabazi gusaba bagaragaje kunenga bikomeye ibihano basabiwe n'ubushinjacyaha bwirengagije ko boroheje ubutabera ubwo bemeraga ibyaha bagasobanura nuko bakoze ibyaha bakekwa mu baregwa kuri 21 babiri gusa nibo basabiye ibihano biremereye birimo gufungwa burundu barimo Rusesabagina waregwaga ibyaha 9 atigeze yisobanuraho na rimwe kuko urubanza rugitangira hahise agaragariza urukiko ko yikuye mu rubanza kuko atizeraga ubutabera yahabwa kuva yava mu rubanza yabawe cyangwa abunganizi be nta n'umwe wigeze agaragara mu rukiko nubwo yakomeje kujya tumizwa mu rubanza ariko ntasubiza ubutumire bw'urukiko urukiko rumaze gupfundikira iburanisha Maitre Gatera Gashabana yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose urubanza rutarasomwa uwikuye mu rubanza aba agifite amahirwe yo kuba yasaba kongera kuburana
yakomeje kuburana ariko urukiko rwakomeje kuburanisha urubanza kandi rwafashe icyemezo cy'uko ruzaburanisha urubanza adahari icyo gihe urubanza ruburanishwa adahari kandi mahirwe bafite nuko icyemezo gifashwe ashobora kujurira kandi icyo gihe yagaragaza imbogamizi yahuye nazo yava mu rubanza yuko yumvaga adashobora guhabwa ubutabera bukwiye igihe urukiko rw'ubuzima kandi rwo ruzagira icyo umwanzuro rufataho kandi hari igihe urubanza rutaracika ashobora gukora icyo bita gusaba ko urubanza rwakongera rukaburanishwa hashingiye ku bimenyetso bishobora kuba byaragaragaye nyuma y'uko urubanza rumaze gupfundikirwa icyo gihe umucamanza naho arabisuzuma yasanga bifite ishingiro agategeka ko urubanza rwongera kuburanishwa ariko rukaburanishwa kuri icyo kimenyetso n'ibindi yashingireho abisaba
niba urubanza rukomeza rugacibwa nk'aho umuburanya hari umuntu ntiyavuga ko kwikura mu rubanza atari inyungu z'umuntu uregwa
ubundi ni ikintu umuntu afata en son âme et conscience yabitekerejeho ugihe yumvise rero ko ukuntu urubanza ruburanishwa bitamunyura iyo ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo abitekerezaho akagira n'igihe yakwikura mu rubanza kandi numva atari bwo bwa mbere yaba mu Rwanda cyangwa n'ahandi mu bihugu by'amahanga
undi wasabiwe igihano kiruta ibindi n'ubushinjacyaha ni Colonel Nizeyimana Marc nawe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose bwasobanuye ko ari we watoranyaga abarwanyi boherezwa mu bitero mu Rwanda ndetse ko yagize n'uruhare mu gushakisha intwaro zakoreshejwe Nizeyimana hakana ibyaha 8 akurikiranyweho akemera icyaha kimwe cyo kuba mu ngabo zitemewe ari nacyo asabira imbabazi aburana yasabaga ko ahubwo yarekurwa agasubira mu buzima busanzwe nk'uko abandi basirikare bagiye bafatirwa mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda bagiye bajyanwa mu tobo bagacishwa mu ngando aho kujya muri gereza ibindi bihano baregwa basabiwe n'ubushinjacyaha birimo igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 25 mu baregwa kandi bose basabiwe kuzatanga indishyi z'akababaro zigera kuri miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda zasabwe n'abakorewe ibyaha mu baregwa hari bamwe bagaragaje ko bemera ko abaregera indishyi ko bakwiye kuzihabwa cyakora bakumvikanisha ko buri wese mu baregera indishyi yarakwiye kurega ku giti cye akanatanga igarama mu gihe bitakozwe uko ko nta ndishyi utaratanze igarama akwiye guhabwa hagaragaye kandi ikindi cyiciro cyerekanye ko nta ndishyi gikwiye kubazwa kuko batigeze gera ku butaka bwaho cyaha cyabereye umugore umwe rukumbi uri muri idosiye ngere na mukandutiye niwe wabaye nk'uwemera ko mu gihe urukiko rwazamuhamye ibyaha n'indishyi yazitanga nanone ariko yongeraho ko nta mutungo na mucya sigaranye mu Rwanda kuko ibyo yaratunze byose byagurishijwe hirengagijwe ko yarafite abana ndetse n'umugabo bo bataryozwaga ibyaha uyu mubyeyi ugeze mu myaka 70 y'amavuko yasabye urukiko kutazamuhanisha imyaka 20 yasabiwe n'ubushinjacyaha kuko yihawe atabasha kwerekana ko yahindutse yanasabye urukiko ko byose rwabirengaho rukamugirira imbabazi agafungurwa rukaba rwerekanye ko no mu Rwanda hari ubutabera bugira imbabazi Madamu Mukandutiye yanagarutse kandi ku gihano yahamijwe n'urukiko gacaca cyo gufungwa ubuzima bwe bwose rumuhamije uruhare rwe muri genocide yakorewe abatutsi asobanuza igihano azakora icyo ari cyo urukiko rwamusobanuriye ko byose bigenwa n'itegeko ko azabimenya hageze usibye Rusesabagina wikuye mu rubanza mu kwezi kwa gatatu abandi mu baregwa bose basabye urukiko kuzabagabanyiriza ibihano cyangwa rukabagira bere bagasubira mu buzima busanzwe umucamanza yavuze ko azatangaza umwanzuro we muri rubanza itariki ya 20 z'ukwezi gutaha kwa 8 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mu Rwanda kandi Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yagiranye ibiganiro n'abagize Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi, byibanze kuri politiki yo guteza imbere amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Ashingiye ku iterambere rya bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi n'ahandi, Gane Edouard Ngirente yabwiye intumwa za rubanda ko nabyo byifashishije urwo rwego mu kwiteza imbere. Yanongeyeho ko ruza ku isonga no mu guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri, kandi ko byibura Abanyarwanda babarirwa muri 70% barangije mu mwaka w'2019 babonye akazi mu gihe gito.
Arabatwumva bose ko iyi gahunda y'amashuri y'imyuga ari gahunda dushyiramo imbaraga nyinshi, kandi ko abazayiga tuzakomeza kubakurikirana kugira ngo n'ibikwiye byose, harimo cyane cyane gushakira aba amashuri ibintu byahendaga mu gihe gishize, byanatumaga abanyeshuri bamwe n'ababyeyi bacika intege gushyiramo abana ibikoresho by'ishuri. Nubwo twita consumables, ni ibikoresho abana bakoresha iyo barimo gusubiramo ibyo bize kugira ngo bumve ko babifashe mu mutwe. Byateraga n'ikibazo ugasanga bihindutse umutwaro, bihindutse umuzigo ku kigo cy'ishuri, kuko bitatangwaga mbere, no bigatuma ikigo cy'ishuri gica amafaranga abana yo kugira ngo babiguremo. Ubu rero dusigaye tubishyira kuri bajeti ya buri kigo.
Bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko bagaragarije umukuru wa guverinoma ko iyi politiki yo guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro ubwayo ari nziza mu mugambi w'iterambere ry'igihugu. Ku rundi ruhande, bakagaragaza ko ibikoresho n'ingengo y'imari bishorwa muri uru rwego bikiri yanga.
Nagira ngo mbaze gahunda guverinoma ifite mu gukemura iki kibazo cy'ibikoresho bidahagije rimwe na rimwe usanga ku mashuri ya TVET, cyangwa ugasanga bihari ariko bitajyanye na tekinoloji igezweho. Ibi bituma abana nabo badahabwa ubumenyi bugezweho ku isoko ry'umurimo. Haracyari ikibazo cya bije ikiri nke mu gukora research na innovation muri aya mashuri ya Polytechnic na TVET. Navuga ngo haba hari gahunda yo kongera iyi bije, bityo babashe nabo kutugaragariza ibyo bafite nk'impano cyangwa ubwenge bavoma mu byo bakora.
Tuvuga niba bigisha amashyamba, nyakuba sifika twese turabizi amashyamba akamara afitiye igihugu, ariko ugasanga nta laboratwari bafite y'ibyo bintu. Ubwo wakibaza ngo rya reme ry'uburezi dushaka kugeraho, numva naryo bakwiye kureba uburyo nayo bayegera.
Umukuru wa guverinoma yasobanuye ko nubwo ubushobozi butabonekera icyarimwe mu mpande zose z'igihugu, leta itazateshwa ku nshingano yiyemeje.
Nibyo, ntabwo TVET zose zinganya ubushobozi. Kimwe n'uko n'amashuri ya general education asanzwe ntabwo yose afite lab zingana. Harafite za laboratwari ziri hejuru, harafite laboratwari tugenda dushyiramo zitari zuzura neza. Ahari rwose nayamvugiye ku workshop zirimo ibikoresho bitagezweho, akazi kacu ni ukugenda tubyongeramo buhoro buhoro uko iminsi ikurikirana. Ariko rwose ndongera gushimangira ko ikintu tuyishakira amafaranga kuri rwose bishoboka.
Kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda burabarura amashuri y'imyuga asaga 360 mu gihugu hose, n'amashuri makuru yigisha ubumenyingiro 18 mu bice bitandukanye by'igihugu. Aya arabarizwamo abanyeshuri bari hejuru y'ibihumbi 90. Intumbero ni uko mu mwaka w'2020 byibura muri buri murenge wo mu Rwanda hazaba hari ishuri ry'ubumenyingiro. Ubu ni nawo mwaka biteganijwe ko 60% bazaba biga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, abandi 40% basigaye bakiga amasomo asanzwe, hagasigara indi mbogamizi ko ikiguzi cyabyo gihenze. Leta ivuga ko kuri ubu yari yashoyemo amafaranga asaga 3.5 billion. Ni mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwiganje cyane mu rubyiruko. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abarangiza amashuri yisumbuye badafite icyo bakora bari kuri 25%, naho abarangiza amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 15%. Abagize Inteko Ishinga Amategeko bagasaba guverinoma ko ayo mashuri yajya yubakwa hitawe ku miterere ya buri gace.
Ugasanga ari ahantu bashyize ishuri ryo gukanika, nta n'imodoka iba muri ako gace. Nyakubahwa Speaker, nashaka gusaba ko amashuri amashami yayo yajya ajyanishwa n'ubuzima buri aho ngaho. Niba abantu bafite inganda zikora ibintu runaka, hakagira uburyo iryo shami ryashyirwa muri iryo shuri riri aho ngaho, kugira ngo abana bari aho ngaho babyige ariko biri no mu buzima bwabo bwa buri munsi aho batuye.
Intego ya 2024 ni ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi, ingingo isaba ko imvugo ihuzwa n'ingiro. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho ku nshuro ya mbere harimo gutegurwa ibarura rigamije kumenya ubwiyongere bw'abaturage, ingo zabo, ubuhinzi n'ubworozi. Izindi rusanzuma zari zimaze kuba 3 zakorwaga ku bwiyongere bw'abaturage gusa. Ikigo FINWAP cya ONU gishinzwe ibijyanye n'ubwiyongere bw'abantu cyemeza ko u Burundi buri mu bihugu bike by'Afurika bimaze gukora ibarura nk'iryo. kimenyesha ko rizatuma igihugu kigera ku migambi y'iterambere ry'ikinyejana. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza.
Kuri uyu wa kane mu kiringo cy'iminsi ibiri, ikigo Istebu kijejwe gutororokanya ibiharuro, abahinga bo mu bisata bitandukanye n'ubushikanganji bya leta, amashirahamwe yigenga hamwe n'ibigo bya ONU bakoraniye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, barabira hamwe ibizoshirwa muri busansuma gira kane izotunganywa mu mwaka utaha. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko iri rusansuma ifite akabirya bitewe n'uko ari inshuro ya mbere izobitunganijwe iraba igatororokanya ibiharuro ku bijanye n'igurirana ry'abanyagihugu, uburimyi n'ubworozi, mu gihe izindi zose zaho zisunga gusagwira n'abantu. Uyu muyobozi yasiguriye abamenyesha makuru bari Bujumbura kwizofasha mu gutegura imigambi iteza imbere abarundi.
Kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka 2008 no vuga ko bizabyarataye, tuzoranga ibiharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Ikindi nuko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye inyubako zose zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mu bisata by'uburimyi n'ubworozi abazosansuma bemeza ko bazobashimangira cyane, ubona ko atagiharuro na kimwe cy'ukwizerwa cyari kihari gishingiye kuri rusansuma y'igihugu nko Ndayishimiye atwara Isteba bivuga.
Ubwa mbere icyo dutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi ni iki, mbe borora ibiki, barimi ibiki, bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima, hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za ibikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Richmond Yemoko aserukira ikigo cya ONU cyita igurirana ry'abantu FINWAP mu Burundi yashimye cyane iyi nteguro, yemeza ko Burundi buri mu bihugu bike bimaze gutegura no gutunganya bene iyi rusansuma ku mugabane wa Afurika, asanga bizofasha icyo gihugu kugera ku migambi y'iterambere y'ikinyejana. Nakatabonetse mu Burundi kandi novuga ko biri hake cyane ku mugabane, hari ibihugu biri kurusha ibya Afurika bimaze kubikora, nakaryo ku Burundi kukwerekana icyo bushoboye mu gutororokanya ibitigiri by'igwirirana ry'abantu no kubikoresha. Mu Burundi FINWAP yarateye intego twigoro twose two kwegeranya ibitigiri na rusansuma zose zo muri kahise, mugabo birakenewe cyane ko haba ukumenyekanisha kurusha ibiva muri za rusansuma. Rimwe mu byo FINWAP ijejwe harimo gufasha ibihugu gukoresha ibiharuro ifatiye ku igurirana ry'abantu mu gutunganya za politiki n'imigambi ituma ubukene bugabanuka. Nicolas Chimonde yatangaje anashimangira ko yavuze mu izina ry'ibisata vya ONU vyose. Imwe muri iyo migambi leta y'u Burundi yaramaze kuyimenyekanisha nuko kuva mu 2025 ata muryango n'umwe worenza abana batatu. Muganga Tadende Kumana umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangaje ku wa 11 ku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe igurirana ry'abantu.
Leta y'u Burundi iraje gushinga nuko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza, nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire ryahangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abarundi bari hagati mu gihugu bangana n'imiliyoni 12 ibihumbi 251 n'amajana 656. Ibice 13.8% kw'ijana baba mu bisagara. Uburundi bukaba burimo ibice ubusa n'uduce 15% vy'abantu ba mu isi yose, ubu baba hafi imiliyari 8. Mu mwaka wa 2011 n'ihisi yuzuza imiliyari 7 y'abayibamwo. Uniteganya ko mu 2050 abayituye bazoba bagera ku miliyari 9, kandi ico gihe nyene ibice 36% vy'abantu bakazoba ba mu bisagara. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, umurwi CVR ushinzwe ukuri no kunywanisha Abarundi watangiye igikorwa cyo gushakisha ibisigarira by'abantu bishwe ku ngoma yariho mu mwaka w'1972 bagahambwa mu gisagara cya Bujumbura. Uwo murwi ukeka ko hahambwe abantu barenga 10,000, usaba abafite amakuru yahari ibyobo rusange kuyatanga. Mugenzi wacu Pierre Craven yo nkuru uri Kigali mu Rwanda akomeza inkuru.
Umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watangaje ko igisagara cha Bujumbura ari inkora mutima mu bwicanyi bw'abanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, kuko ariho hari umugwa mukuru w'igihugu, ari naho ingingo zose zafatigwa. Kuri uyu wa kane uwo mugwi wabwiye abamenyeshamakuru abajejwe intwaro n'abashingamateka batowe mu gisagara cha Bujumbura ingene igikorwa co kurondera ahahambwa bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kizogenda mu kiringo c'indwi zitatu ziri mbere. Cheke la vile ndayicharije atwara umugwi sever.
Dushitse hano mu gisagara cha Bujumbura ngo mudufashe kurondera abaduha ido nido ry'inkomoko ya kabi na kabibi kabaye, abakuze bakiriho bazotuyagira ivyo babonye ivyabashikiye canke ivyashikiye imiryango yabo. Muzotwereka aho bahari binogo vyatawemwo abishwe mu gwimo.
Ibikorwa vya Sever washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ntibivugwa ko rumwe. Abanyepolitike batari bake cane cane batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe yigenga babona ko uwo mugwi uhengamiye ku gushaka kwerekana ko muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri hishwe ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Vitane Nshimirimana atwara urunani rw'amashirahamwe yigenga FORSC yavyiganiye Ijwi ry'Amerika.
Iyo batoye ibisigarira bihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe irindwi na kabiri, kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye, bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakwirikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD, kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe. Uyu mugwi Sever ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe mu gushyigikira ukwibuka bamwe bamwe mu bagandaguwe, abandi nabo bigashiburirwa ku ruhande.
Aha ndayicariye yashimangiye ko umugwi Sever arongoye urondera kumenya ukuri gusa, ndetse ko uzokorana ubwitonzi mu gisagara cha Bujumbura.
Tuzobikorana ubuhinga mu buryo bifasha abarundi kwiyunga gusumba, nta uzoronka amahoro numwe agendera ku binogo bijyamyemwo abarundi n'abarundi kazi. Abantu barishwe ntibishe, abishe baba abahutu ntibagirishije inama abahutu, baba abatutsi ntibagirishije inama abatutsi. Uwishe akwiye kwibazwa ku giti ciwe.
Yamara naho biruko bamwe mu batutsi barokotse ugwimo wo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bavuga ko ukurondera ababiciye ababo bidahabwa agaciro n'uwo mugwi Sever, kandi biri mu nshingano zawo. Gervais Nibigira yarokotse mu ntara ya Muyinga.
Uyu munsi umugwi wa Sever umenga n'umugwi wa politike so mugwi witwa ko wigenga kunyubanisha abarundi canke wekana ibyabaye, umenga ariho umugwi w'abantu canke w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko byagiye biba mu Burundi. Kiragira yuko uyu munsi kuko nyikwaza ko atariko kuzubaka gutanguye ikindi gice bizotuma haba abandi bantu ibyiyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba ibindi bibazo mu Burundi. Icyo gituma umugwi wakwiye kuba umugwi uri mu bantu ukamireho bizewe ataco muri kahise k'u Burundi bagirizwa canke bavugwa ko nk'abantu b'abacikacumu bakomwe ibyoko n'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi mu icyenda na gatatu, nta kuzi twabona ko bako baturonderera. Kubera umengo uyu munsi uwo mugwi w'abakoze ko n'igihe cy'icyenda na gatatu umenga waribagiwe uravye ibihe bya politiki usanga kukirimo.
Raporo ya nyuma y'umugwi Sever uheruka gushira habona mu kwezi kwa kano y'umwaka yerekana ko umaze kuzura ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi ijana bishwe mu mahano yagiye arashikira igihugu cane cane mu mirongo irindwi na kabiri. Inama nkenguzamateka imaze imisi itunganya ibiganiro bitandukanye mu gihugu isigura ko ubwo bwicanyi bukwiye kwitwa ihonyabwoko ry'abahutu. Ibi biriyamirizwa n'ababuriye babo mu yindi myaka nko muri mirongo icenda na gatatu, bavuga ko ahubwo ubwo ari bwo bukwiye kwitwa ihonyabwoko ry'abatutsi. Yamara mu mategeko mpuzamakungu ONI niyo yonyine ifise ububasha bwo kwemeza ko hari ihonyabwoko ryakozwe mu gihugu kanaka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. mugakurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njoti mwarimu duteza amatwi ahani ho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika cimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro amajwi yashyizwe hamwe na Fasel Gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro ngari kumwe nange Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.